ke Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD wagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ko ari we yishe President Cyprien Ntaryamira yarongoye Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane yaguye mu ndege imwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ivyo biri mu itangazo uwo mugambwe uhejeje gusohora ku muhingamo w'uno munsi kuwa gatatu ubicishije ku muvugizi wawo Gerard Daniel Ndabirabe. Ibindi kuri inkuru twumviza umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Abafise ibyo biyagiriza canke biyizi mu bwicanyi bwakozwe mu Burundi basya batazambaye ngo ukuri ntikumenyekane, ari nacyo gituma baguma bakora maremendanya yo kudurumbanya igihugu kugira ngo ntibahakanya na gatoye abene igihugu ko gushobora kurondera uko kuri biciye mu biganiro bitavangura. Kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Ntaryamira Cyprien ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa. Ndasubiramwo, kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Cyprien Ntaryamira ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa. Ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa kwezi ariko kurateba kukaja ahabona. Sugushaka kuburabuza cyanye kunigira mu menshi ibiganiro bihuza Abarundi, sugushaka gutembagaza intwaro bikiye mu biganiro by'amagabura nyama byoza na leta mfata kibanza bizotuma ukuri kuvyabaye kutamenyekana. Iyo nzira ntishika, bamenye ko ikintu cyose gifise intango n'iherezo. Umugambwe CNDD FDD urangije ritangazo usaba bene gihugu kuguma batekanye kandi bafatanye munda bongere baje mu biganiro mpuza barundi kanatsinda ukuri kuzana urukiza. Umugambwe CNDD FDD urasabye amakungu kubandanya ushigikira ashigikira ibyo biganiro bihuza barundi yongera afashe mu kuronsa uburyo wa mu rwisendeyi kugira ngo ushobore no kujya kumviriza abarundi bari hanze gutyo icyegeranyo uzosora kizobe kirimo ibyiyumviro by'abarundi bose.
Iryo ni itangazo ry'umugambwe FDD CNDD FDD ryashikirijwe biciye ku muvugizi wayo Gerard Daniel Ndabirabe. Amajwi yari yafashwe n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza. Kuri ibi birego umugambwe CNDD FDD ushira kuri president w'u Rwanda Paul Kagame, Ijwi rya Amerika ryari ryifuje kumva icyo leta y'u Rwanda bivuga ko ariko ntivyashobotse. Twagerageje umuvugizi wa leta y'u Rwanda ari nawe umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Louise Mushikiwabo ntitwamubona ariko turaza kongera kumurondera. Twagerageje kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe FPR Inkotanyi François Ngarambe nawe ntiyasubije telefone n'ubutumwa bwanditse bw'umumenyeshamakuru wacu mu Rwanda. Niba dusubiza turabashikiriza ivyo badutangarije.